Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Turi ku munsi wa kane n'igenekerezo rya 16 rusama cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi mushikirizwa na Eddy Claude nazo nko mwabyumvise amakuru tugiye kwashikiriza nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Jume zijamba waje ya uraarongo ye ibo hero kurja uwanza na kibarizwa murayo mabanga uyobozi bukuru bujejwe kugenzura mabo hero bukaba bwamubogoje murayo mabanga ahogwa kuba yahi kibanza umenyesha makuru Florian Irangabiye ubikorwa bitandukanye byo muri iryo bohero kubera kwitanga kwiwe n'ubukerebutsi. Ushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico amenyesha ko kizira ikazirizwa kwaba uruja n'uruza rw'ikawa imbere isaha 12 zo mu gitondo n'inyuma ya saa 12 izo kumugoroba izo mushikiranganje Dodico akaba yabishikirije ku wa gatatu igihe ariko ashikiriza abategetsi bashasha b'ikigo Odeka kijeje guteza imbere igitegwa cikawa. Ishirahamwe Olicom risaba rishimitse leta ko yokubaka isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka irenga 10 yarahiye. Gabriel Fitirarongo iryo shirahamwe avuga ko ari uruhombo runini ku butunzi bw'igihugu aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze ano makuru tuyaherewe yajanye n'umutekano wo mu ibarabara. Abantu babiri bitavye Imana, batatu barakomereka mu gatondo ko kuri uyu wa kane biturutse ku isanganya ry'imodoka ryabereye ku musozi Mutwazi muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Makuru ava kuri uwo mutumba amenyesha ko iyo mpanuka yabereye aho bita ku Rukonwe, iy'imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Coaster yata ibarabara mu nyuma iratembagara hakaba hari ku ibarabara ry'igihugu numero zitatu. Umushoferi yarayitwaye akaba nawe nyene ari mu bitavye Imana, ari abitavye Imana canke abakomeretse bose bakaba baciye bajanwa ku bitaro vya Rusenyi mw'iyo komine ya Mabanda. Ano makuru tubandanirize mu gisata kijanye n'intwari ibereye ngo akaruta kandi karakamira. Uwo mugani niwo ukwiye kubiriko birashikira Diomede ryambabaje yahora arongo ibohero ry'ububanza. Yaraye akuwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero akaba yahowe kuba yahi kibanza umenyesha makuru Florian Irangabiye mu bikorwa bitandukanye uwo mukenyezi yitangira atiziganya nk'igihe atera ingwara y'amaso muri iryo bohero. Ariko rero na buramatari wa bubanza akaba afise uruhara mu ikugwa rya Diomede ryambabaje amuhora ko abarongoye abandi banyororo atabatandukanya afatiye kumoko. Ido nido na Bonfils Niyongere.
Samuel Kayanda kuva kuri wa kane niwe aramutswa ibohero rya bubanza asubiriye Diomede ryambabaje. Uwo nawe akaba akuwe inyuma y'ikete yandikiwe ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi n'ubuyobozi bukuru bujejwe iby'amabohero bumusaba kwisigura ku mabanga aheruka guha umumenyeshamakuru Florian Irangabiye mu kumushira mu mugwi wakira imiti igenewe ivuriro ryo mu ibohero rya bubanza. Muri iryo kete nyene bakamubaza ingene uwo Florian Irangabiye arongoye umugwi w'abakurikirana iby'amagara y'abanyororo mu ibohero rya bubanza. Amakuru ava mu buyobozi bw'amabohero avuga ko iryo kete ryanditswe imbere y'iyo tariki ariko uwaritanze ariwe Aime Generaze Niyonsaba ariwe igisata c'amategeko n'intwaro muri ubwo buyobozi yahinduye itariki mu kuritanga ateba kugira ngo Diomede ryambabaje ntaronke umwanya wo kwisigura kuko iryo kete ryamuhikira ingo c'iminsi itatu kandi itegeko ryo kumukura riza ryafashwe imbere y'uko iryo kete rimushikira. Amakuru ava mu ibohero rya bubanza avuga ko Diomede ryambabaje aho gutwara neza abanyororo akanarwanya amabi yakogwa muri iryo bohero rya bubanza ari naco gituma yanse kuvangura abanyororo baserukira abandi. Ivyo navyo bikaba vyababaza abategetsi batandukanye mu mugambwe CNDD-FDD uhereye kuri buramatari w'intara ya bubanza kubanza Cleophas Nizigimana nkuko amakuru abandanya vyemeza aho uwo mutegetsi yagereje Demeri ryamabaje ko adakurikiza akaranga mutima ku mugambwe Sende David de kubera mu baserukira abandi banyororo mu bihe bya bubanza harimo mu bwoko bw'abatutsi mbere mu makuru nyene akavuga ko buramatari Cleophas Nizigimana yatumye ko inama muri iryo bohero ku munsi wa kabiri igerekezo rya 14 ndamukiza aho yategetse abanyororo baserukira abandi ko bategezwa kuba mu bwoko bumwe bw'abahutu ariko Diomede ryambabaje amakuru ava mu bohero akavuga ko ahowe cyane Florian Rangabiye kubera byibonekeza ko umumenyesha makuru yakundwa nabo bafunganywe kubera uruhara rukomeye yagize mu guhindura ibintu mu bijanye n'amagara y'abanyororo bagatanga karoro ko igihe hatekereza c'indwara y'amaso ahariwe yakurikiranye abanyororo 142 abatangira icegeranyo ku munsi bikavugwa kandi ko kuvaho aherewe kurongora igisata kiramagara y'abanyororo imiti yatanguye kuboneka neza mbere ngo anatanguza urugamba rwo kugwanya abashurashuza abanyororo bakiri bato anabapimisha umugera wa sida ivyo bikaba bitashimishije abarongoye ubuyobozi ibukuru bw'amabohero Petero Karaveri Miburo arongoye ubwo buyobozi ico kikaba aco gituma nyamukuru yaciye asaba ikombogwa rya Diomede ryambabaje yakuwe mu mabanga yo kurongora ibohero rya bubanza bikavuga ko ivyo byose byakogwa mu mpisho kugira umushikira nganji w'ubutungane ntamenye ukuri ko biriko biraba twagerageje kurondera kuri telefone Petero Karaveri Miburo arongoye igisata c'amabohero mu Burundi atubwira ko twumusanga ahakorera kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo bya Hadinza mbagateka kawe Cleophas Nizigimana buramatari w'intara ya bubanza we twagerageje kumwakura tumwandikira n'ubutumwa kuri WhatsApp ariko ntiyashoboye kwishura kuri ubwo butumwa
tukiri ngaho mu bohero rikuru rya bubanza ngo ntamvo nimwe ishobora kubuza umufungwa kwitoza kugira ngo atogwe guserukira abandi banyororo mu gihe bamugomwe bishikirizwa n'ishirahamwe rigwanyoterwa rya kiremwa muntu hakati Burundi mu gihe abarongoye amabohero bankiye umupfungwa Florian Rangabiye gushigwa ku rutonde rw'abashaka kwitoza ngo baserukire abandi Anita Gateretse ajeje gutunganya ibikorwa muri hakati Burundi amenyesha ko ivyo vyerekana itotezwa ribandanya kugira ibumenyesha makuru Florian Rangabiye amenyesha kandi ko amategeko mpuzamakungu akingira abanyororo abuza ko umupfungwa akumigwa umviriza Anita Gateretse
ishamwe akati Burundi ryaratangajwe n'inyifato y'uburongozi bw'amabohero mu Burundi aho bwasavye ko umumenyesha makuru Florian Rangabiye akugwa mu baserukira abandi mu mugwi w'abaraba ibijyanye n'amagara mu ibohero rya bubanza aho umumenyesha makuru asanzwe afungiwe mu karenganyo kuko azira umwuga wiwe uko amabohero asanzwe atunganijwe birarekuwe ko abanyororo bitorera ababaserukira mu bisata bitandukanye baravye ubukerebutsi bwaho batora kandi ubuyobozi bw'amabohero ntibiheza ngo buvyivangemwo kiretse hari imvo yumvikana yobuza userukira abandi ko aja muri ayo mabanga mwikete ryandikiwe uburongoye ibohero rya bubanza rimusaba kwisigura ntamvo zatanzwe zotumenyesha makuru Floriana toserukira abandi banyororo mu gihe bamwizeye akati Burundi bona ko ari totezwa ribandanya kuri uwo menyesha makuru kugira ngo ahohotegwe mu gateka kiwe nk'uko tumaze kubibona akati Burundi ribusaba rongozi b'amabohero ko badategerezwa kugengwa n'ikumira mu gihe hari amategeko mpuzamakungu Burundi bwiyemeje gukurikiza nayo n'amategeko yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika mu ngingo yayo ya kabiri n'amategeko yo ku rwego rwa ONU akingira abanyororo mu ngingo yayo nayo nyene ya kabiri avuga ko atamunyororo agirirwa ikumirwa hisunzwe icari canke izindi mvo akati Burundi irasaba ishimitse ubuyobozi bw'amabohero mu Burundi kubahiriza umumenyesha makuru mu gateka kiwe mu kutamukumira no kumutamugira ko iterabwoba kuko hamwe yogira ikintu kibi kimushikira vyobazwa ubuyobozi bw'amabohero mufise mu ntoki akati Burundi ranatewe cyane impungenge n'amakuru tugitohoza ajyanye n'ivangurwa rishingiye ku moko aho havugwa abatowe ngo baserukire abandi ariko kubera bari mu bwoko bw'abatutsi bagasubirizwa n'abandi mu bwoko bw'abahutu ku itegeko ry'ubuyobozi bw'amabohero hamwe ibyo bintu byo bari byo ni inyifato mbi cyane yataye igihe kandi yerekana ko igihugu cy'u Burundi bizogorana ko gishikira amahoro arama no kunywana mu Barundi mu gihe abarongoye abandi bizizwe n'amacakubiri y'ubwoko. U Burundi bwaragize muri kahise ibyago byabuhekuye Abarundi benshi kubera injyano z'amoko abategetsi n'Abarundi bari bakwiye kuhakura ikigwa.
Inzamba
turabananye n'abakuru twateguriye mu gisata cy'uburimyi kijanye n'ikawa. Kirazira kikaziririzwa gukora uruja n'uruza rw'ikawa imbere ya saa kumi na zibiri zo mu gatondo n'inyuma ya saa kumi na zibiri zo kumugoroba. Uzofatwa arenze kuri iyo ngingo azofatwa nk'umusuma kandi azohanwa bikomeye, hakaba azohanwa hakurikijwe amategeko. Ibyo ni byashikirijwe ejo n'umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi Prosper Dedico, akaba hari mu gihe hari kwashikirizwa abategetsi bashasha b'ikigo dekatije yo guteza imbere igitegwa cy'ikawa mu Burundi. Prosper Dodico yasavye abategetsi gukora ibishoboka byose kugira umwimbu w'ico gitegwa wiyongere. Tega amatwi umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi.
Uruja n'uruza rw'ikawa iva mu kibanza kimwe ijya mu kindi kwemerewe mu mwanya w'isaha cumi na zibiri zo mu gatondo gushika isaha cumi na zibiri z'ijoro. Uzofatwa atwaye ikawa birenze ayo masaha azofatwa nk'uyibye kandi azohanwa hisunzwe amategeko. Twashaka kwibutsa ko kurwanya ishoka ry'ikawa biciye kinwabi ari urugamba rwa buri Murundi wese ahari hose, ari nacyo gituma duteye akamo cyane cyane abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'ubutungane hamwe n'abenegihugu bose ko bogira urunani kugira ngo tugwanye bimwe by'akarorero ikawa yose ishoka iciye mu nzira zitarizo. Turasabye rero dushimitse uburongozi bushasha bwa Odeka ko bojya hamwe nabo bose byega mu minsi mike ishoboka kugira ngo bazobe baduhaye mu bushikiranganji icegeranyo cy'ibi bintu bine bikurikira. Ubwa mbere, integuro y'ingene hazokongerezwa umwimbo w'ikawa turonka ku mwaro. Ubugira kabiri, gusubira kuronka ikibanza cya mbere ku kanovera k'ikawa nk'uko twari twabishitseko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Ubugira gatatu, gukoresha imihora yose ishoboka kugira ngo akawa kagurishwe ku isoko hatagiyemo bamwe bajya hagati. Ubugira kane, gushikira igiciro cyiza kuko twarabonye ko n'ibindi bihugu bagurisha ku giciro cyiza. Dukeneye ko namwe muduha integuro zingene ikawa igiye kugurishwa ku giciro cyiza.
Ishyirahamwe rikome gishinzwe kurwanya igiturire ry'amatungo ya leta risaba rishimitse leta ko yokubaka isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe haraheze imyaka irenga cumi atagikorwa na kimwe kirangurwa. Gabriel Ufitirarongo yorikoma asaba leta kuva mu majambo yo kwizeza abanyagihugu ikaja mu bikorwa kuko ari uruhombo runini ku gihugu. Gabriel Ufitirarongo akaba abivuze nyuma yaho leta imenyeshereje ko iriko irategura igicapo kizokwerekana ingene isoko nkuru ya Bujumbura izobimeze. Kurikira Gabriel Ufitirarongo akaba yivugiye kuri radio Isanganiro.
Ubutunzi bwazunguruka mu ijya soko bwangana ibice mirongo ibiri ku ijana by'umwimbo wose uva mu gihugu, icyo bita PIB. Ibice mirongo ibiri ku ijana rero urumva ko yari amamiliyari z'amamiliyari zakiri uko angana yononekariye mu ijya soko. Murazi ko iyi soko yahuza akarere abo ngaho Kongo, Igoma, Ruvira, Sud Kivu yose baraza kugurira ibintu tukavuga n'amadovize. Ni ukuri igihugu cyarahombeye ibintu byinshi cyane. Kubona rero hashobora guhera imyaka cumi irenga iyi soko itarubakwa burya mu bintu byatumye ubutunzi bw'igihugu bumanuka, icyo kintu kiri mu bya mbere. Aricyo gituma amafaranga yose yagiye aratangwa twagumye tuvuga dusubira. Ubu rero twabonye muri leta basubira ngo bariko bagira amakete tubyo numvise. Twebwe rero tubona mu by'ukuri ibintu by'isoko y'uko bari sashe minene kandi ari utunze bw'igihugu busaba niko buhari. Mugabo hagati aho murabibona neza yuko abaprize ibintu by'abantu bwa giti cyabo byaciye biguma cyo byo bije imbere mugabo inyungu rusange inyungu z'igihugu ziraburizwamo. Ibi rero jero mbona yuko muri leta mu by'ukuri barasamaye bakoze amakosa menshi. Tugasaba yuko urundi gumuti wihuta ntibatubwire makete, tukeneye makete dukeneye ikintu cy'akamaro kituma aba bantu batunye bugatondera basubira ku kiti. Kwenye dusaba leta uno munsi ni kintu kimwe nuko atubwira bati isoko yatangwe kuba.
Imbere gusozera ano makuru tubashikirize ayajanye n'inkino guhagarikwa ukwezi kumwe ni hadabu y'ibihumbi 50 by'amahera y'amaswise nivyo bihano vyawe ishirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu. Ivyo bihano bikaba vyafashwe kuri wa gatatu n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko kwisi FIBA. Mwikete ryasohowe na FIBA basigura ko ivyo bihano vyafashwe kubera ko ishirahamwe Febabu ryo mu Burundi ryankiye umugwi Dinamo mu higanwa rya BAL aho wabuzwa kwambara imyambaro iriko ikimenyetso Visit Rwanda ugakugwa no mwihiganwa. FIBA rero ikaba ifashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'ukwezi kumwe cy'irahamwe Febabu ryo mu Burundi, ariko icyo gihano cyaraheze kuko kuva ku igenekerezo rya 12 na mukiza umwaka w'2024 icyo gihano cyari cyatanguye naho cyari kikiri cy'imfata kibanza. Ishirahamwe Febabu rikaba ritegerezwa kandi kuriha ihadabu mu kiringo cy'iminsi 30 guhera kuri itariki ya 15 Dusamba uyu mwaka. Ishirahamwe FIBA rikaba ryagabishije Febabu ko hamwe ryosubira gukora amakosa asa n'aya mbere rizo rifatira ibihano ruhasha. Kuruhande rwiwe Tarcisse Harerimana umuhinga mu bijanye n'inkino arashimira abarongozi bashasha b'ishirahamwe ry'umupira Febabu hamwe n'uwahora arirongoye kuko bemeye amakosa bakoze mu kubuza umugwi Dinamo gukina wambaye imyambaro iriko ikimenyetso Visit Rwanda. Uyo muhinga akavuga ko inzego nshasha za Febabu zikwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'aya mbere kugira ntibasubire guhabwa ibindi bihano bikomeye. Kurikira Tarcisse Harerimana.
Nibaza ko abategetsi bo mu Burundi bajejwe inkino n'abajejwe basket babyifashemo neza cyane kuko mu byerekeye iby'inkino n'ukwemera yuko bahunyanze amategeko mu gihe bibonetse. Ni ukuvuga ntitwigeze tubona ikete rya Perezida Jean Paul yarungikiye FIBA, ariko mu ikete rya FIBA birerekana neza yuko Jean Paul yemeye yuko federasiyo mu Burundi yahunyanze amategeko kandi birasigurwa neza. Mugabo kandi aranavuga ati byarakozwe ariko ntikwari gutoteza cyangwa kugira nabi FIBA ngo tuyivuge nabi. Ibyo nibyo dukura mu ikete FIBA yarungitse. Ni ukuvuga rero abakinnyi ba basketi ntibogwa mu mborero mu gihe umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketi yemeje wenyine ko yahonyanze ayo mategeko kandi akanasaba n'ikigonga akavuga ati ibyo narabikoze ariko nticyari kibi narondera FIBA. Ni ukuvuga rero FIBA yarahejeje irabiraba iragira rero ikigongwe, ariko wabonye ko muri iryo kete bavuga ati nimwasubira ibihano bizokomera.
Inonga duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi nabuta kuri radio y'Inzamba agateka kawe kuri mikoro mwari kumwe na Edicode ninazwe ndabifurize kuranegwa mu byanyu no mu bandi.